Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazo. Mu gihugu cy'u Burundi, amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki yadugijwe inshuro 44%.
Leta nijoro bavuga kuducinyiza, nanje nshonje.
Novuga ko bariko bakomorera abapolisi d'orurage, umuntu azohora arekera no mu polisi hamarengane.
Aba ni bamwe mu Barundi bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu modoka y'amatagisi. Hakurya y'u Burundi, President w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko azokwitoreza manda ya kane mu mwaka uza w'2024. Bamwe mu batavuga rumwe nawe bamusaba guheba uwo mugambi. Ku mugabane wa Afrika handi, umuhungu wa Ali Bongo Ondimba aherutse kuvanwa ku butegetsi bwa Gabon yatawe muri yombi cyo kimwe na bamwe mu begereye Ali Bongo. Israel ayijeje ko ishobora gusubira kurabanagiza na Arabia Saudite biciye mu masezerano yahagarikiwe na Amerika. Ido ni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye tutarinze kubabwira ni mukanyi sase muwe hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikaze. Mere kuri iyo nkuru narinjiye ku masonga mukanya, umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuri uno wa gatatu yatangaje ko amasezerano yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugiranirana imigenderanire myiza na Arabia Saudite ashoboka. Yabivuze igihe yabonana na President America Joe Biden mu gisagara ca New York ari kwabera inama rusangi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU higira 78. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko ku buyobozi bwa President Biden igihugu ciwe na Arabia Saudite bishobora gushika ku mahoro azokwibukwa mu mateka. Yamara yavuze ko gushika ku mahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina bizofata igihe kirekire. Perezida wa Amerika Joe Biden yarakoze uko ashobora kugira Israel na Arabia Saudite bigirane imigenderanire myiza. Arabia Saudite yatangaje ko itazokwemera Israel kiretse inyishu itowe ku matata amaze igihe kirekire hagati ya Israel n'abanyapalestina. Leta ya Perezida Biden ibona ko Amerika ishobora gukura inyungu mu masezerano y'amahoro hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe intambamye zikomeye zihari zova mu nzira. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken yavuze ko guhuza Israel na Arabia Saudite vyogira ingaruka nziza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yabivugiye kuri programu ya television yo muri Amerika ABC News Good Morning America kuri uyu wa gatatu. Yamara yatangaje ko hakiri intambamye kugira izo mpande zompi zishike ku masezerano.
Fidel Niyongabo urakoze, turongera ahandi hato tubwira ivyo muri Gabon. Ariko imbere yaho, President w'Uburusiya Vladimir Putin atangaza ko yemeye ubutumire bwo kuja mu Bushinwa mu kwezi kwa 10. Ndi kumwe na mugenzi Andre Oriane itangishaka.
Putin yavuze ko azokwitabira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu iba kira mwaka hagati y'amareta n'abagwizatunga mu mugambi ubushinwa bwise Belt and Road. Mu kiganiro n'umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amakungu Wang Ying mu gisagara cya Moscow kuri uno munsi wa gatatu, Putin yavuze ko igihugu ciwe n'Uburusiya n'Ubushinwa nako biriko birakora ico yise gushira hamwe ivyumviro vyo gutunganya akarere kanini kagizwe n'ibihugu vya Buraya n'ivya Aziya. Umugambi Belt and Road ni umugambi ukomeye cyane Leta y'Ubushinwa irikikorera ko mukwagura ibikorwa vyo guteza imbere ibisata vy'inyubako n'amabarabara mu ntara no mu bihugu bitandukanye. Kuva Uburusiya buteye Ukraine, Putin yaciye atangura gukorana cyane n'igihugu cy'Ubushinwa mu kugurisha ko umuyaga nkuba. Putin yarongeye akomeza ubucuti n'icyo gihugu mu bijyanye n'imyimenyerezo ya gisirikare. Ubushinwa bwo bwafashe ingingo yo guterekana aho bwegamiye ku ntambara yo muri Ukraine, yamara bwaraneguye ibihano ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafatiye Leta y'Uburusiya.
Oriane itangishaka urakoze. Ku mugabane wa Afrika, umuhungu wa Ali Bongo Ondimba yahoze ari president wa Gabon n'abantu batari bake bari bacuditse nawe bagirije ivyaha vyo guhemuka cane n'ibiturire. batawe mu mvuto nkuko byatangajwe kuri no wa gatatu n'umushikiriza manza mukuru wa Gabon Fidel Niyongabo abandi batawe mu mvuto nibande
Muhungu mukuru wa Bongo, Nureddin Bongo, Valentin, hamwe na Jesse Ella Ekoga, n'abandi bane bari begereye President Ali Bongo Ondimba yakuwe ku butegetsi bagirijwe ibyaha byo guhemuka bikomeye cyane hamwe na ruswa baca batabwa mu mvuto by'agateganyo. Inkuru yatangajwe n'umushikiriza manza mukuru w'igihugu Andre Patrick Ropona Ali Bongo Ondimba Afisi imyaka 64 yatwaye Gabon kuva mu mwaka w'2009 gushika ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka ubutegetsi bwiwe bwarangiye kuri iyo tariki igihe abasirikare bamukura ku butegetsi muri kudeta hari nyuma gatoyi yuko nasohokeye amakuru atangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kabiri amatora yabaye ku itariki 26 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka abatavuganwe na leta hamwe n'abasirikare bakoze kudeta bari batangaje ko ivyavuye muri aya matora byaranzwe n'ubusuma baragirice kandi intwaro yari hari imbere ya kudeta ko yaranzwe na ruswa ikomeye hamwe n'ubuyobozi bubi
Hai ntambara y'Uburusiya na Ukraine igitero c'utudege tutagira abadereva drone mu Gifaransa Uburusiya bwaraye bugavye muri Ukraine cononye kibanza gihungurirwamo ibitoro mu ntara ya Poltava iyo ntari iri hagati mu gihugu muri Ukraine ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
Uramatari iyo ntara Dmitro Lunin yatangaje ko imirimo muri ico kibanza yabaye irahagaritswe yamara yabuze ko atabantu basize ubuzima canke ngo bakomereke Seri Lisak buramatari w'intara ya Dnipro Petrovsk nawe yatangaje ko Burusiya bwakoze ibitero mu gisagara cya Nikopol no mu bindi bice by'igihugu ivyo bitero vyononye inzu zitanu igisirikare cya Ukraine cyamenyesheje ko uburyo bwacu bwo kwivuna umwansi basambuye utudege tutagira abadereva twa drone 17 kuri 24 Burusiya bwakoresheje mu bitero vyabaye mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa gatatu Muri iki gihe abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi harimo umutegetsi mukuru w'inzego zose z'igisirikare cya Amerika General Mark Milley barafise icyizere ko inteko za Ukraine zizobandanya zigira intambwe mu bitero byazo byo gusubira kwigarurira ibice by'igihugu cyazo byafashwe n'inteko z'Uburusiya General Milley yavuze ko gushika ubu Ukraine imaze gusubira kwigarurira ibice birenga 54% z'uturere twari twafashwe n'Uburusiya kandi ko kibandanya gutera intambwe muri ico gikogwa
Umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwami kazi Camilla bashitse mu Faransa ni mu rugendo rw'iminsi itatu Fidel uru rugendo rwari rwarasibijwe haraheziki
Rugendo rwabo mu Faransa rwari rwasibishijwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bitewe n'imyerekano ikwiyamiriza itunganywa gushasha y'imyaka abakozi bafatira ko akaruhuko ko muzabukuru yari kibera muri ico gihugu igihe umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camilla bashika ipari ku mugwa mukuru w'u Faransa bakiranywe icyubahiro gikomeye cyane mu rugendo rw'iminsi itatu bazomara muri ico gihugu igihe bururuka indege bakiwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza James Cleverly na ambasaderi w'ico gihugu mu Faransa Dame Mena Rawlings hamwe na ambasaderi w'u Faransa mu Bwongereza Hélène Trehe Duchesne inyuma y'uko bahawe ikazi cese n'umushikiranganji wa mbere w'u Faransa Elisabeth Borne umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camille baciye bajanwa mu kibanza citwa Arc de Triomphe aho bakiwe na president Emmanuel Macron n'umutambukanyi wiwe Brigitte Macron imbere y'uko bafata urugendo rubajana mu Faransa umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camilla batangaje ko bahimbajwe no kugendera u Faransa igihugu bakunda kandi bubaha cyane bavuze ko bazohimbaza imigenderanire idasanzwe iri hagati igihugu cyabo cy'Ubwongereza n'u Faransa bitegekanijwe ko umwami Charles wa gatatu ashikiriza ijambo abagize inama nshingamateka na nkenguza amateka y'u Faransa
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriana itangishaka ku makuru badushikirije agezeho ijya nino ku isi mu migabane itandukanye hayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ari yahoze ari Twitter ni VOA radio yacu tumira mate gato hama tuje muri politique y'u Rwanda Ayo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu bivugwa mu gisata cha politike mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere president ico gihugu Paul Kagame yatangaje mu buryo bweruye ko azokwitoreza manda ya kane mu matora yo mu mwaka uza. Paul Kagame ategeka u Rwanda kuva mu 2000 yabibwiye ikimenyesha makuru cyo mu Faransa Jeune Afrique mu kiganiro cagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi, umutekano mu karere n'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu. Temistocle Mutijima yasomye inkuru yose ya Jeune Afrique.
Igisubizo kubijyanye na kandidatire mu matora ataha, Perezida Kagame yagikomoye ku kibazo cy'umunyamakuru François Soudan wamubajije niba kongera gutorerwa kuyobora ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda n'ubwiganze bw'amajwi 99.18% mu kwa kane k'uyu mwaka mu maso ya Rwanda bidahita bimugira umukandida w'iri shyaka. Mu gisubizo cye, Perezida Kagame yasubije ko ibyo ariko bimeze, yongeraho ko ashimishijwe n'icyizere abanyarwanda bakomeje kumugaragariza, bityo ko nawe azabakorera igihe cyose azaba bishoboye. Ati yego rwose ndi umukandida. Bibaye ubwa mbere Perezida Kagame yerura ko aziyamamaza mu matora ateganijwe mu kwa munani k'umwaka utaha wa 2024. Ubwo yaherukaga kubazwa ikibazo nk'iki hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru, icyo gihe yari yasubije ko atazi neza niba ziyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ataha. Yongeraho ko buri wese yamenya ko amahirwe yo kwiyamamaza cyangwa kutiyamamaza kuri we ari 50-50. Kugeza ubu ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka hafi 30 ku butegetsi mu Rwanda ryari ritaratangaza ku mugaragaro umukandida waryo. Icyakora impinduka zabaye mu matora ya komite nyobozi yaryo, aho babiri mu bayobozi bakuru baryo batatu basimbuwe hakagarukamo Perezida Kagame wenyine, zaciye amarenga ko Perezida Kagame umaze imyaka 23 ku mwanya w'umukuru w'igihugu azongera kwiyamamaza. Kuri iyi myaka 23 amaze ku butegetsi, umunyamakuru François Soudan wa Jeune Afrique waganiraga na Perezida Kagame yagize ati nk'uko ubizi ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba umaze ku butegetsi imyaka irenga 20 ni ikibazo muri politiki. Arongera ati usanga ibyo bihura n'ukuri ko ku mugabane wa Afurika. Mu gusubiza Perezida Kagame yagize ati uburengerazuba bwihangane, ariko iby'ibyo bihugu bidutekerezaho ntibitureba. Njye ubwanjye sinkimenye igihura n'indangagaciro zo mu burengerazuba. Demokarasi ni iki? Nuko ibihugu byo mu burengerazuba bitegeka abandi icyo bakora, ariko se niba bo ubwabo bahonyora ayo mahame yabo twe twabumva dute? Kuri iyi ngingo Perezida Kagame yongeyeho ko kugerageza guterura demokarasi ukayimurira ahandi ubwabyo biba byamaze kuba guhonyora demokarasi. Ati abaturage bakwiye kuba bigenga kandi bakemererwa kwishyira ku murongo uko babishaka. Undi waherukaga gutangaza ko aziyamamaza mu matora ataha ni Bwana Frank Habineza usanzwe ari umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda, usanzwe ari umudepite mu nteko nshingamategeko. Uyu yatangaje kandidatire mu matora ateganijwe mu mpeshyi itaha mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora iri shyaka. Mu binyacumi hafi bitatu by'imyaka ishyaka FPR Inkotanyi rimaze ku butegetsi mu Rwanda, Perezida Kagame ashimwa nk'umutegetsi wazanye impinduka zikomeye mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gushegeshwa n'intambara na jenoside yo mu 1994. Icyakora imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gushinja ubutegetsi bwe kutorohera abatavuga rumwe nabwo no guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Temistocle tukiri kuri ino nkuru, Madame Victoire Ingabire atwara umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda asanga President Rwanda Paul Kagame yobungabunga ivyiza yagejeje ku Rwanda ariko ntasubire kwitoza amatora nka president mu 2024. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Itegeko nshinga ko ryahinduwe 2015 rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha, ariko njye iyo sesenguye yakoze byinshi byiza ku Rwanda rutabaye nka Somalia, yakoze byinshi byiza iterambere araho ryageze, ariko hari n'ibitarashobotse bijyanye cyane no kubariza uburenganzira bwa muntu, bitarashobotse cyane ku bijyanye no na demokarasi mu gihugu cyacu, urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure. Ibyo rero bitashobotse, ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure, ariko atayarimo kugira ngo habandi urubuga nabo bamukorere mu ngati, kugira ngo ntekereza ko ari bwo buryo bwiza gusigasira ibimaze kugerwaho kugira ngo uziko Rwanda kuva rwabaho nta na rimwe twigeze tugira umuperezida uvaho binyuze mu mahoro ariko ashatse kwandika amateka mashya meza y'u Rwanda iyi manda nge nakwishimira ko atayiyamamariza kareka abandi akagera abandi bamukorera mu ngata
none uravuga ngo areka abandi bamukorere mu ngata birangibutsa umwe mu bategetsi b'u Rwanda wigeze kuva ku mwanya yari afite aravuga ngo asize ibitenga bituzuye none niba uvuga ko Perezida Kagame hari byinshi byiza yakoze ibyo bisigaye wamuretse akabirangiza
ntabwo yabirangiza kuko ntibyashoboye kujyana kuko iterambere dufite nkunze kuvuga iterambere ridafite imizi mu bwisanzure no kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa mu gihugu iryo terambere riba riregetse niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo iryo terambere yamaze kugeza ku gihugu kugira ngo turihe imizi nareke hagira abandi babikora kuko kubikora byo byarananiranye kuko iyo bibishoboka biba byarakozwe mu myaka 2024 namaze kubitegetse
Madame Victoire Ingabire uraho ngaho mu Rwanda uyobora ishyaka Darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa mu Rwanda mbese iyi gahunda na uyirimo ufite umugambi wo kuziyamamaza
umugambi ndawufite ikibazo gihari n'icyo maze kuvuga ni cyananiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame ni ugutanga urubuga abandi banyepolitike bakisanzura hakaba amatora anyuze mu mucyo ku buryo rero icyo nicyo nsaba nicyo mparanira niyo mpamvu mvuga nti kubera ko atashoboye kubigeza ku Rwanda nareke n'abandi bagerageze bamukorere mu ngata ibyo atashoboye kugeraho abandi babigereho umuturage ashobora kugira ijambo mukorerwa umunyarwanda wese ushaka gukora politiki ayikore mu bwisanzure nta mukomye mu nkokora
Victoire Ingabire umuyobozi w'ishyaka Darufa umurinzi ndagushimye cyane ku bwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
yego namwe murakoze
ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika
Kijugi Amerika turabandanya na makuru agezeho mu karere k'ibiyaga binini amafaranga y'ubwishingizi ku bafisi imiduga n'amapikipiki mu gihugu cy'u Burundi yadugije kugera ku nshuro 44 ku ijana ikigo c'igihugu kijejwe gucungera ingene amashyirahamwe y'ubwishingizi akora ARCA mu mfunyafunyo kivuga ko iyo ngingo yafashwe bitewe n'iduzwa ry'ibindi bintu byankenerwa mu gihugu abegwa n'iyo ngingo ntibayishimiye na gato Eloge Wirikaneza aradusigurira urugero ivyo biciro vyaduze ko
Murugero bisi cyari kabantu 18 yahora yishuzwa 2336 vy'amarundi ku mwaka ubigiye kuzotangishwa agera hafi ku miliyoni 242,000 ibisi yo mu gako bwa kwasteri twara abantu 35 nayo yahora iriha 19,322 vy'amarundi ku mwaka igiye kuzohora itanga miliyoni 1,763,733 Itegeko rishasha kandi rivuga ko aya mahera abwirizwa gutangirwa icyarimwe ni mu gihe yahora ariho inshuro zine ku mwaka. Charles Ntirampe ba munyamabanga mukuru wa Atrabu ushyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi yavuga ko iyi ngingo isa n'iyaje kwimbira icyobo abari muri icyo gisata. Uko niko yaziganijwe ijya Amerika mu kiganiro cyihariye yari haye kuri wa gatatu bari mu buraruko mu ntara ya Ngozi.
Nkawe muca mubona ibyo bintu ko ari ibintu n'ukuri biteye isoni mbere atakindi biriko birakora atari ugutuma igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kizimangana mu gihugu cyacu biriko birahombesha abasanzwe bakorera muri umwe gutwara abantu n'ibintu
abazwa no kubona ingingo n'izindi nyinshi zafashwe mu mezi aheze abegwa nazo batagishwe inama
nitwogishwe inama ngo twemere yuko ibiciro biduga kuri urwo rugero na cyane cyane ko mubona ko ibindi biciro by'ibindi bintu byaduze
Joseph Butoro umunyamabanga mukuru wa ARCA ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma kwa mashyirahamwe y'ubwishingizi akora asigura ko ingingo yafashwe hisunzwe itegeko rishasha ryafatiye ku kuntu ibintu byifashe muri kino gihe ahaheka ikiganiro amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatatu
amafaranga yarasanzwe asabwa tarife yasanzwe ihari imbere y'itariki 19 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka w'2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023 murumva imyaka yacingene ingana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngai wacu mu Burundi uko cagugwa mu 2011 ariko cyo bakikigugwa uyu munsi
bamwe mu bagendesha amatagisi bafatiye ingingo nk'umugani w'ikirundi ubwira uti amungura nkanyo mazituruvya bemeza ko leta igiye kubura n'utwo yaho icumbisha kumwe bagasanga isukiye mu coroza ya polisi bo kwibarabara bazohora bafumbatishwa kugira bunge abagendesha ibinyabiziga aho kwitura amashyirahamwe y'ubwishingizi uko niko babisobanura
abahaye kujya no kujyama abapolisi kuko umupolisi tuzovya ibidiri
ikinga imodoka ibandanye ikora hamuwongonze canko wongonze tubiregre aramiabre hama amafaranga ntazinjira muri leta ngeti zobihombe nubundi twebwe tuzoririra kuronka icyo turya leta nijo bahuza kuducinyiza nanje nshonje kandi mfite icyuma naguze hama ikini nacho isi asambre irabaho asambre irabaho ina mashinga matekira bawo
kuri ha aniwerma uravye amafaranga taxi yinjiza sinibaza yuko hari uzoparve nakoyari novuga ko bariko bakomorera ba police do rurage umuntu azohora arekera no mu police hamarengana hakundi no bibona
hako tusubira kuja mu mabara baratama silence dufise kandi birashoboka bamwe yacha bimukira mu ijoro bagakora ijoro
cyaje mukuru w'igihugu ministre arabivyo bintu kuko twebwe adufatiye amaboko imugongo
ibi biremezwa ntirame bavuga ko abenshi ubu bahagaritse kuja kugirana amakontara nayo mashira hamwe atangura tubwira ku rugero rwa 44 ku ijana kigwaka kivuga ko amahera y'ubwishingizi yadubwijwe ko atarirwo ahubwo urwo kuri rwikuvye kabiri hafi
aho kuri biharuro muca mubona ko twe tugerageje kurabira boneka ko ari ibice biri hejuru ya 80 hafi 85% ku ijana imodoka nyinshi izihejeje ubwishingizi zahorana abenshi ntibahurumbira gufata ubundi kuko urumva ibintu biragoye ubu no kuvuga rero ko imodoka nyinshi zirakora zidafite ubwishingizi
buto barongoye ikigo gisuzuma uko amashyira hamwe y'ubwishingizi akora aremeza ko harimo amakosa agasezeranya kwazokosorwa
hariho mashira hamwe yafashe vya biciro minimum byo hasi bifatirwa arongera kubindi bintu aca atangura gukoresha ibyo bindi biciro atabanye kuyisabira uburenganzira ngaha muri aka ibyo twarabyonye twabizeye ku rutoke twarabizeze gukosora nibaza ko umukinyo vitarenga indwi imwe ibyo byose bizoba byakosora warenganijwe kumure ashumbushwe amishema na jori kore mumurongo kwa mategeko.
Ingi ingona hasi gugubu ya tangu ya kuja mungiro munango za kuno kwezi kuchenda huko zenezu wana Joseph Butora tuwala kikuwa haka. Iduzu wa lijedio ngera kuiduzu wa jiri chiro vziri ndibi nufzange nerguwa harimu oi gitoro chongere jugwa yao kigugwa nchuro zibiri kuva mkwezi kuindu yungu haka aliko ugeza nubu likarigo ya hukiku vitarurabge kumastasyo harimu aliku mkwa mkubu tunzi bujumbura hukishikira kivu ya hanzi igihugu mkwa masoko ijuja Amerika bitwe mereye. Ishyamwe twabugemeza ko leta yarisezeraniye inama rukokoma yabegwa na kino kibazo bose imbere y'uko umwaka 2023 hera eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Inama rusangi ibihugu na maleta biri mwishiramwe mpuzamakungu ONU irabandanya kubera mu gisagara cha New York kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Mategetsi bafasha amajambo uno munsi arimo president w'Rwanda Paul Kagame ku murongo wa telefone ndi kumwe na team ishimwe twarungitse gukurikirana iyo nama muri New York mwiriwe team.
Wanje kwizigaho neza Diana.
Ego. Nuko rero president Paul Kagame yashikirije ijambo ivyingenzi yagarutse ko nibiki mu ijambo giwe gatim.
Urakoze bya nibyo Perezida Paul Kagame yavuze bigenzi ya ni kujyanye n'imari n'ikigega cy'imari cyashyirwaho kigamije gufasha ibihugu byugarijwe n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo bihangane n'ingaruka zabyo. Avuga ko u Rwanda rushyigikiye uyu mugambi kandi ihindagurika ry'ikirere nimwe mu ngingo zikomeye zirimo ziragarukwaho muri iyi nama. Ubwo mbere yaho gato yarabanje kuvuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya COVID-19 gisa nk'aho kitagihangayikishije cyane isi, ndetse ashimira n'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Guterres ku mbaraga babishyizemo kugira ngo ibihugu cyane cyane ibiri mu nzira y'amajyambere bidakomeza gukungabanywa ubusanzwe bwacyo n'icyorezo.
Hari icyo yaba yavuze ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo?
Nibyo, iki kibazo cy'umutekano yakigarutseho, ariko avuga mu buryo bwa rusange. Perezida Kagame yumvikanye avuga ko muri iki gihe nta kimenyetso gihari cyerekana ko ibihugu birangwamo amakimbirane azarangira vuba, ndetse avuga ko n'abantu bakomeye nabo ubwabo nta kigaragara bakora gitanga icyizere cy'iki kibazo. Hanyuma akomeza avuga ko abagirwa ko ingaruka z'intambara cyangwa amakimbirane ari nabo bonyine bikorera uwo mutwaro, maze yumvikanisha ko ibyo ari akarengane gakabije. yatanze urugero rw'ikibazo ubu gihangayikishije cy'abimukira, aho buri mwaka impunzi n'abimukira bakora ingendo zibashyira mu kaga, kandi ko ako kaga bakajya mu by'ukuri bashaka imibereho myiza igihe kizaza. Rero niho yanavuze uruhare rw'u Rwanda mu gushakira umuti iki kibazo, aho yavuze ko u Rwanda rukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa barimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwego rwo gushakira igisubizo cy'ikibazo ku buryo burambye. Yumvikanisha ko iki gitekerezo cyavuye ku bihe bikomeye u Rwanda narwo rwaciyemo ubwo yavugaga Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, avuga ko azi neza akababaro umuntu aterwa no gutakaza ibye byose, akiyongeraho no kutagira aho witwaye mu rugo.
Urakoze Tim Ishimwe, tukureke ubandanye ukurikirana amajambo y'abategetsi batandukanye bakibandanya kuvugira ngaho muri ONU. Nongera ko president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe azovuga ejo muri iyo nama igira 78 ya ONU. Amajambo atandukanye y'abategetsi bose bari muri iyo nama mushobora kuyumva kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu, turiko tuyabacishirizaho ikibirira habiri. Duce rero tubandaniriza ku vy'u Rwanda, ahishami rya ONU gitahindero n'imico kama UNESCO mu mpfunyapfunyo ryashize ku rutonde w'umurage w'isi inzibutso zine za Jenoside yakorewe Abatutsi muri ico gihugu. Izo nzibutso ni Bisesero, Gisozi, Nyanza na Nyamata. Ibisobanuye iki ku Rwanda ruzibumbatiye? Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabiganiriye ko na Naftali ahishakiye, uyu n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka.
Ni icyemezo twakiriye neza nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange. Ni ikintu gishimangira yuko isi iha uburemere Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi kikagaragaza nanone ubushake bwo gushimangira ubufatanye nyakuri bw'abatuye isi mu kurwanya Jenoside, mu kurwanya ingengabitekerezo.
Kumva ko izo nzibutso zishyizwe ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO, UNESCO izamarira iki izo nzibutso? Umuturage wazisuraga zongera kuzibona uko zari zisanzwe zimeze? Ni iki kigiye guhinduka kuva uyu munsi?
Izi nzibutso zizakomeza gusurwa nk'uko bisanzwe. Ikigiye kwiyongera ni umubare w'abazisura, abantu bagiye kuzisura kurushaho. Ibindi bigiye kuzana ni uko UNESCO izakomeza kuzongerera ubushobozi bw'amikoro uko bishobotse, ariko kandi n'ubushobozi bw'ubumenyi kuba bashobora kohereza itsinda cyangwa se itsinda ry'abantu bafite ubumenyi butandukanye bakaba bahugura abantu bakora kuri izo nzibutso zanzwa UNESCO, rwose uzatangwa ugafasha mu guteza imbere zino nzibutso kugira ngo zibungwabungwe ku buryo burambye, kandi zigaragaze amateka, zigaragaze ibintu byose bikenewe kuba bifitwe n'urwibutso koko ruri ku rwego rw'umurage w'isi.
None kuba izo nzibutso uko arenye harimo n'urwibutso rukuru rwa Gisozi ziteye iyo ntambwe, ntabwo bishobora gutuma izindi nzibutso zari hirya no hino mu gihugu izo zidashobora gukomeza kurebwa nk'uko zari bwaga mbere?
Oya, ntacyo byahungabanyaho izindi nzibutso. Na mbere y'uko n'izi zishyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi, inzibutso z'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi zisanzwe itegeko rizishyira mu mutungo rusange wa leta. Leta isanzwe ishyira imbaraga mu kuzibungabunga, mu kuzisukura no kuziha ibindi byangombwa. Ahubwo ntekereza ko mu gihe ONU yabitanze umusanzu wayo mu kubungabunga zino enye, na mahirwe n'ubundi buryo ahubwo bwatuma leta nayo hiyongera imbaraga zo kwita ku zindi nzibutso ziri hirya no hino mu gihugu.
Naftali ahishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Feniste, urakoze na wewe. Nongera ko parke y'igihugu ya Nyungwe iherereye majepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda nayo nyene yashizwe na UNESCO mu murage w'isi. Nongaha duciye dusozera amakuru y'uno mugoroba Ngende ndabashimiye ko mwaduteze abiri yakoze Nadia Taha na ingenieur Justin bari muhinga bw'ivyuma bakoze ibikora inka. Diane ninahazwe ni jewe nabashikirije makuru no mugoroba ibi byarahagarikiwe na Edi Rwema. Ekipe yacu yose rero ku ijwi ry'America mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubipfurije ijoro ryiza. Murarahagiana hataryana harari umwasi ahanje tuzongerecho.